iri ni ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Dukurondera ibyicaro bya politiki bakaraba inyungu z'abanyagihugu, bakaraba by'ukuri ko bariko barondera amahoro.
Uyu ni Ildefonso Rugema, umunyagihugu w'Umurundi uba mu Bwongereza. Ni ku biganiro by'amahoro hagati y'Abarundi bibera Arusha muri Tanzania. Ni mukanya mu makuru. Ariko amakuru yose turayahera kuyo hirya no hino nk'uko mwateguriwe kandi muyagezwaho na Aloys Bigirimana.
Ndakura mukije Thomas kandi ndaramukije namwe mwumviriza Ijwi rya Amerika. Umwigeme Malala Yousafzai numunye Pakistani aheruka guhabwa agashimwe kitiriwe Nobel ahamagarira leta ya Kenya guhagarika umugambi wayo wo kugara ikambi y'impunzi irahitwa Dadaab igwiriyemwo abanyesomaliya bahunze ubwicanyi bwa Al-Shabaab. Ivyo Malala yabishikirije hejo ku munsi wa kabiri aho yari yagendeye iyo kambi irimwo impunzi zirenga 300,000 ari nayo ya mbere ku isi mu bunini. Leta ya Kenya yatangaje ko igiye kugara iyo kambi mu mpera z'uyu mwaka, mu kuvuga ko ibitero by'umurwi w'iterabwoba wa Al-Shabaab bigabwa ku butaka bwayo bitegurirwa muri iyo kambi. Malala yamenyesheje ko atandumwe akwiye gusubizwa muri Somalia, cyane cyane abana b'abakobwa atahandi bafise ibyizigiro byo kubandaniriza amashuri atari mu ishuri riri muri iyo kambi rifashwe mu mugongo na ONI. Malala ni umwigeme w'imyaka 19 yamuka mu gihugu cya Pakistani, yatanguye kumenyekana inyuma yaho abarwanyi b'abatalibani muri Pakistani bamurasiye mu mutwe hari mu mwaka w'2012 bamuhora kuvugira abana cyane cyane abana b'abakobwa ngo bashigwe mu mashuri. Ni nacyo cyatumye aronswa n'agashimwe kitiriwe Nobel mu mwaka w'2014. Abakozi b'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI kijejwe gutabara abari mu byago OCHA bamenyesha ko amafa no gufungura nabi bigeramiye abanyagihugu bo muri leta ya Borno ni muri Nigeria. Iyo leta yigaruriwe n'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram, kandi abantu baharurwa ku 275,000 baba mu makambi y'impunzi. OCHA rimenyesha ko intambara z'amaziba muri ako karere zituma bigorana ko imfashanyo zishikira abazikeneye. Leta ya Nigeria yatangaje mu kwezi guheze ko leta ya Borno ikeneye imfashanyo zihuta zigizwe cyane cyane n'ibifungurwa. Ugukena kw'imvura gufatanije n'intambara ziterwa na Boko Haram byatumye ONI itangaza ko ibihugu bya Nigeria, Cameroon, Chad hamwe na Niger bisanzwe biri mu karere k'ikiyaga Chad bikeneye imfashanyo yihutirwa cyane 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 imfashanyo y'ibifungurwa. Abantu bashika 11 barishwe abandi 32 barakomereka inyuma yaho bombe yari itezwe mu modoka iturikiye hafi y'ahari hakoraniye abantu benshi ni mu micungararo y'umurwa mukuru Baghdad mu gihugu cya Iraq. Ibyo byabaye ejo kuwa kabiri mu gace kitwa Al-Rashidiya kagwiriyemo abayisilamu bo mu bwoko bw'abashiite. Igipolisi byabaye ngombwa ko cugara amabarabara akomeye atari make y'i Baghdad inyuma y'ico gitero. Nta muhari n'umwe uracitirira. Mu ndwi iheze abandi bantu barenga 300 barafuye bahitanywe na bombe nk'izo zitezwe mu muduga. Ibyo byatumye umushikiranganji wa Amerika wo kwivuna abansi Ash Carter amenyesha ko mu ntango z'indwi ko Amerika igiye kurungika abandi basirikari 560 biyongera ku bandi kugira bafashe kurwanya umuhari wa leta ya Kiisilamu ubisibije muri ico gihugu ca Iraq. Amakuru ku Bwongereza nayo abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'umwe bwa Burayi basaba Theresa May agiye kuba umushikiranganji wa mbere mushasha w'Ubwongereza kwihutisha ivyo kuva muri uyo muryango. Umukuru w'inama nshingamateka y'umuryango w'ibihugu bigize Uburayi Martin Schulz asaba ko ibiganiro kuri ico kibazo vyotangura inyuma y'irici kandi bikaba atanumwe yidogera uwundi. Naho umushikiranganji wa Amerika jejwe ikigega Jack Lewy asaba ko ivyo biganiro vyoba mu mwumvikano akaba yabivuze jo kwa kabiri ahejeje kubonana na mugenzi we w'Ufaransa ku murwa mukuru Paris. Theresa May atangura ayo mabanga kuri uyu munsi wa gatatu akaba yavuze ko atazotangura ibyo biganiro atari mu mpera z'uyu mwaka.
Ayo yari amakuru yo hirya no hino muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, Facebook VOA Radio yacu. Noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ibiganiro by'amahoro hagati y'abarundi byaraye bisubukuwe muri Arusha muri Tanzania. Nyamara ntibihumuriza abarundi nkuko Ildefonso Rugema umurundi uba mu Bwongereza ari gukurikiranira hafi ibibazo bya politiki yo mu Burundi yabibwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Egome ivyo nibaza yuko bifise intambamye ku ngene ibiganiro bishobora kubandanya cyane cyane twibaza yuko bifise n'ikindi kibazo gikuru ko abo bita ivyo biganiro byitwa yuko baserukiye abarundi baserukiye abanyagihugu hanyuma muri ico gihe rero abanyagihugu ntibabahumurijwe na gatoya babona yuko ivyo biganiro ko biriko bitangura mu nzira idatomoye kubona abitwa ko boserukira abanyagihugu batumvikana neza ingene ivyo biganiro bo vyitaba n'ingene botangura kwicarira ico kibazo cyo ingorane kugira abarundi basubire bashire hamwe.
Harashize umwaka urenga Burundi bugiye mu ndyane za politiki eka n'umutekano uratosekara mu bice bitari bike by'igihugu cyane cyane mu kumurwa Bujumbura. Ikintu mwifuza ko co shigwa imbere muri ivyo biganiro n'abo banyapolitike niki?
Ego nkuko twama tubivuga kandi nkuko abanyagihugu nabo nyene babyipfuza kubera bamwe bari mu buhungiro ari benshi abandi baboshwe abandi mu murazi ko habaye no bwicanye ibyo rero ico twokwifuza yuko abanyepolitike na denishize mu kibanza c'abanyagihugu nuko abanyepolitike bitwa ko baturukira abanyagihugu muri ivyo biganiro boshira hambavu inyungu zabo za politike bagashira hambavu inyungu zabo zo kurondera ibyicaro bya politike bakaraba inyungu z'abanyagihugu bakaraba by'ukuri ko bariko barondera amahoro abanyagihugu kandi nabo nyine bariko barayirondera kuko bamwe mu bitabizo biganiro murazi yuko babyitaba kandi basanzwe bari hanze y'igihugu urumva nabo nyine ku neza yabo nibaza yuko bo byitaba kugira bashobore gutuma abarundi batari bake bari hanze y'igihugu kugira batahuke abarundi twese twubaka igihugu cacu turi mu gihugu ibyo nibyo twifuza urumva rero muri ico gihe twibaza yuko ikintu twoshimikira ko nuko abanyepolitike bokora bakorera igihugu by'ukuri.
Ildefonso Rugema murakoze cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire.
Murakoze namwe kunduye ijambo.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro kivuga ko abubatsi n'amahoteli badatanga neza imisoro n'amahoro. Mu kiganiro bareye bagiranye n'abanyamakuru abayobozi b'iki kigo batangaje ko bagiye guhagurukira izi nzego. Asumta Kaboyi aratugezaho iyi nkuru.
Ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kivuga ko umuntu ugeze mu Rwanda bwa mbere atangazwa n'inyubako nziza zuzuye mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hirya no hino mu gihugu. Izi nyubako ziganjemo amahoteli meza kandi yo mu rwego rwo hejuru. Ikigo cy'imisoro n'amahoro cyatangaje abanyamakuru ku rwego rw'ubwubatsi n'urw'amahoteli arizo nzego zitanga umusoro muke ugeranije n'abandi bikorera. Rwanda Revenue kavuga ko umwaka ushize urwego rushinzwe iby'ubwubatsi rwinjije muri leta amafaranga agera kuri miliyari 11 naho amahoteli yinjiza miliyari 8. Umuyobozi wa Rwanda Revenue avuga ko ikigo ayobora kigiye gufatanya n'inzego zitanga ibyangombwa byo kubaka, yaba arushaka kubaka inzu za leta, yaba arushaka kubaka inzu z'abikorera ndetse n'uwiyubakira inzu ye bwite. Rwanda Revenue iravuga ko igiye kujya ibakurikirana inyubako ikiri mu ntangiriro. Uyu ni komiseri mukuru Tusabe Richard.
Tuvuge ugiye kubaka inzu yawe uyu munsi, utangirira ku cyemezo cyo kubaka ukagisaba aho utuye mu mujyi. Ese ugiye kureba ya mafaranga uzishyura aba bantu bazakubakira uyu munsi wanagera muri sanduka ya leta ntayagerayo. Turakorana rero n'umujyi wa Kigali kugira tubone ayo makuru hakiri kare, na wa muntu wiyubakira inzu na batange proportion y'ibyo yagomba gutanga mu isanduka ya leta. Tukaba rero twumva tuzafatanya nabo tugasinyana n'amasezerano yo kugira ngo dukorane n'umujyi wa Kigali, badufashe kumenya amakuru hakiri kare ku nyubako zigiye gutangira, tumenye agaciro kazo. Usanga harimo abanyamahanga benshi, abo banyamahanga nabo usanga iyo baje mu gihugu cyacu hari igihe birengagiza inyungu zimwe na zimwe ziri mu itegeko ry'imisoro.
Uyu muyobozi avuga ko ingamba ikigo ayobora kigiye gushyiraho zigamije kandi no kurinda amafaranga ya leta yajyaga atwarwa n'abanyamahanga cyane cyane baza gukora mu by'ubwubatsi, imishinga yabo yarangira bagahita bisubirira iwabo ntacyo basize mu isanduku ya leta. Ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro gifite umugambi munini wo gukangurira abantu bakora imirimo iyo ariyo yose kwiyandikisha mu bitabo by'abasoreshwa bakanamenyekana. Kana abakozi bakiri bato nk'abafundi ndetse n'ababafasha bakunze kwita abayede, abana b'amafaranga bahemwe ngo akwiye kumenyekana. Komiseri mukuru wungirije Rugema Intwari Pascal.
Abakozi bose bari mu babafundi bita abafundi mu nyakabizi ntabwo basorera umusoro ku mushahara. Icya kabiri ngo ni ikibazo cy'uko abenshi batiyandikishije mu makampani z'ubwubatsi, umuntu akaza ukamuhitira kubakira inzu ya miliyoni 50 miliyoni 100 ariko wareba mu by'ukuri ntabwo ari umuntu usora.
Kuvuga rero ngo abanyakabyizi bazishyura cyangwa ntabwo bishyura, ese ikibabuza kwishyura ni iki? Bakoze igikorwa kibyara inyungu bahembwe, si nyakabyizi uyu munsi ndashobora kubakorera n'ubwo twafata ibihumbi wenda 4 cyangwa 5 ku munsi. Niba akoze iminsi 20 ashobora kubona ibihumbi 100. Kuki wumva ko atasoreshwa ukajya gusoresha umwarimu wahembye wenda 40,000 cyangwa 80,000?
Gusoresha abakora imirimo mito mito nk'abubatsi batabyize ngo babigire umwuga, ababikora babwijwe rya Amerika ko bitazaborohera kwa kazi kabo bakabona rimwe na rimwe.
Hari n'igihe uvuga ngo uvuye mu rugo ugiye gushaka ikiraka wagera ahantu runaka watekereza gukakibura,
ushobora kumara ukwezi kose ufite akazi.
Ntabwo bishoboka keretse warinjiriye kampani akaba ari ikora, naho gutya kugenda hanze yabarebira.
Ku munsi ukorera nkangahe?
Ikiyede ni 2, abafundi ni 4,000. Ni ukuvuga rero niwo musoro kugira ngo ubone, keretse nimushyiraho amakampani runaka cyangwa wenda mukajya mubashakira mu makampani nibwo byashoboka. Ni ukuvuga uyu munsi ni umunsi wa kabiri, ariko wakoze ejo si wowe wakoze uyu munsi, kandi n'uwakoze uyu munsi si wowe uzakoresha.
Itegeko rigenga imisoreshereze mu Rwanda ryasohotse mu mwaka wa 2005 riteganya ko umuntu wese ukorera amafaranga arenga 30,000 ku kwezi agomba kuyasorera. Ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kikavuga ko gifite intego yo kwinjiza miliyari 184, ni ukuvuga agera kuri 55% y'amafaranga akenewe mu ngengo y'imari yose. Ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kivuga ko kigiye gushyira imbaraga mu kwigisha abakora imirimo yose ibyara inyungu, kwiyandikisha mu basoreshwa, kumenyekanisha umusoro ndetse no kuwutangira ku gihe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro Amerikana. Amashyaka abiri akomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arimo arasoza imyiteguro y'amakoraniro kaminuza yayo bita convention. Abarepublikani bazateranira mu mujyi witwa Cleveland, abademokrati bazahurira mu mujyi wa Philadelphia. Ariko se bakurikiza iki iyo batoranya umujyi wakira bene iri koraniro? Nibyo tugiye kurebera hamwe muri make ikaze mu kiganiro Amerikana. Ishyaka ry'abarepublikani ryakoze convention yaryo ya mbere na mbere mu mateka mu 1856. Iry'abademokrati ryatangiye mu 1832. Buri gihe batoranya imijyi itandukanye yo kwakira bene iri koraniro. Muri aya mashyaka yombi, ikoranira kaminuza risoza amatora y'amajonjora y'abakandida ayabamo imbere, rigatangiza noneho kwiyamamaza bya nyakuri, kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu aba mu kwezi kwa 11. Intumwa zituruka mu gihugu cyose kugira ngo zimike ku mugaragaro kandida perezida w'igihugu n'imigambi ye na kandida vice perezida we. Guhera ku wa mbere utaha tariki ya 18 kugera ku itariki ya 21 z'uku kwezi, ikoraniro kaminuza ry'ishyaka ry'abarepublikani rizabera mu mujyi wa Cleveland muri leta ya Ohio mu burengerazuba bwo hagati mu gihugu. Bazimika kandida wabo umuherwe Donald Trump. Naho kuva ku itariki ya 25 kugera ku itariki ya 28 z'uku kwezi, abademokrate bazakoranira mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu. Bazimika kandida wabo Hillary Clinton. Akenshi na kenshi umujyi wakira ikoraniro kaminuza uba ari umujyi ukomeye ushobora kwakira abantu ibihumbi n'ibihumbi mu minsi ine, ni ukuvuga abakozi b'inama, intumwa z'ishyaka, abanyamakuru, ba mukerarugendo, abakora imyigaragambyo n'abandi bantu b'indorerezi gusa batagira ingano. Muri make abantu ibihumbi amagana bisukira rimwe mu mujyi. Guhitamo rero umujyi wakira inama kaminuza y'ishyaka biterwa n'ibyangombwa bikwiye: ibibuga by'indege, bisi, gari ya moshi, amahoteli n'ahantu hanini hashobora kwakira inama z'abantu ibihumbi. Birumvikana ko umujyi utoranijwe uhungukira cyane. Nka Cleveland izinjiza amadolari arenga miliyoni 400 mu minsi ine ikoraniro kaminuza ry'abarepublikani rizahamara. Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Amerikana. Iyo amashyaka ategura amakoraniro kaminuza yayo, imijyi myinshi iharanira kuyakira, noneho buri shyaka rigashyiraho akanama ko guhitamo. Uretse ububasha bwo kwakira no gucumbikira abantu ibihumbi n'ibihumbi icyarimwe, umujyi utoranywa kandi hakurikijwe n'impamvu za politiki. Abarepublikani bahisemo Cleveland kuko Ohio uyu mujyi urimo ari leta ifite uburemere bukomeye mu itora rya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva mu 1964 nta muntu n'umwe wategetse igihugu atatowe no muri Ohio. Uwatsinzwe wese muri Ohio yatsinzwe n'amatora y'igihugu cyose. Abademokrate batoranije Philadelphia nk'ikimenyetso cyo gusubira ku isoko. Ku Banyamerika, Philadelphia niyo yavukiyemo demokrasi. Niho itangazo ryo kwigenga n'itegeko nshinga byandikiwe, biremezwa, birahatangarizwa. Abademokrate rero bafite icyizere cy'uko Philadelphia izababera intambwe ya mbere ikomeye iganisha ku nsinzi mu kwezi kwa 11, bityo rero bakaba bizeye ko Hillary Clinton ari uzatsinda amatora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hagati aho dusoza, Chicago muri leta ya Illinois ni mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu, niwo mujyi wakiriye amakoraniro kaminuza menshi 25 yose hamwe ku mashyaka yombi kurusha indi mijyi yose mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, ndabashimiye cyane. Nshuti zacu, ubu noneho Ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ubucuruzi bw'abantu ni icyaha kigayitse kiba hafi mu bice byose byo ku isi kandi bigira ingaruka hafi kuri bose. Ku bw'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe iby'akazi, abantu barenga miliyoni 20 ku isi baragiramirwa n'ubucuruzi bw'abantu. Ubwo bucuruzi bwiswe ubucakara bwo mu bihe bya none. Ubucuruzi bw'abantu ni ugucura bufuni na buhoro ikiremwa muntu mu ntumbero yo gukoresha abantu ku nguvu cyangwa kubafata ku nguvu. Uburyo bukoreshwa mu bucuruzi bw'abantu burimwo kubakoresha mu byerekeye kubashurashuza cyangwa mu kogwa byo mu rugo. Igihe umuntu ari munsi y'imyaka 18 akoreshejwe kubijyanye no gushurashuzwa ni icyaha, naho uwo muntu atoba yabikoze hakoreshejwe inguvu. Icyegeranyo cy'ibiro byo bushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubijyanye n'ubucuruzi bw'abantu cyasohowe i Washington DC ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2016. Icyo cyegeranyo cyo mu mwaka w'2016 cyerekeye utwigoro two kugwanya ubucuruzi bw'abantu kuva ku itariki imwe y'ukwezi kwa kane mu mwaka w'2015 gushika ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2016. Icyo cegeranyo cashize igihugu ca Thailand mu mugwi wa kabiri, no kuvuga ko leta y'icyo gihugu yagize intambwe zikomeye mu kugwanya ubucuruzi bw'abantu mu kiringo icyo cegeranyo cihweje. Yamara ivyo no kuvuga ko budandaje bw'abantu muri Thailand kikiri kibazo gikomeye gikeneye utwigoro kurushiriza twa leta. Leta zunze ubumwe za Amerika zisaba Thailand kongereza utwigoro mu rugamba rwo kugwanya ubucuruzi bw'abantu no gushira mu ngiro amategeko agwanya ico gikogwa. Icegeranyo c'ibiro vyo gushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa leta zunze ubumwe za Amerika kubijanye no kugwanya ubucuruzi bw'abantu kirimwo urutonde rw'ibikenewe gukogwa na leta ya Thailand kubijanye n'ubucuruzi bw'abantu bizofasha leta kugira intambwe. Leta zunze ubumwe za Amerika zisaba leta ya Thailand kubishyira mu ngiro. Leta ya Amerika yariyemeje kuvyerekeye gukorana na leta n'abanya Thailand kugira bahangane n'ico kibazo. Ibiro vya leta ya Amerika n'abategetsi bajejwe kubahiriza amategeko babandanya gukorana na leta ya Thailand n'abaserukira amashirahamwe ategamiye leta mu gihe bariko barondera guhagarika ubucuruzi bw'abantu.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika izizi imyaka 20 imaze bageza amakuru n'ibiganiro. Nejo bundi kuwa gatandatu tuzafata umwanya wihariye buri munsi tubibutse bimwe mu bice by'ibiganiro twabagejejeho mu myaka yashize. Muzumva abanyamakuru banyuranye abakoreye hano i Washington, abakoreye mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'ahandi ku isi. Muzumva kandi amwe mu majwi y'abayobozi, impuguke ndetse n'abantu basanzwe Ijwi ry'Amerika ryavuganye nabo muri iyo myaka 20 ishize. Akarusho, tuzabagezaho intashyo zanyu, ubuhamya bwanyu ndetse n'ibindi byifuzo mukomeje kutugezaho. Ni ku Ijwi ry'Amerika mu majwi yanyu.
Rubuga rw'abana. Abana bo mu mashuri mato 2015 b'Ujumbura mu Burundi uyu munsi kwa gatandatu batumiye abantu mu gitaramo cyabo cy'indirimbo ngo bashaka guhamagarira ababyeyi babo gushaka amahoro ahamye. Jane Nahigombeye adusobanurire kuri iyi nkuru.
Dushaka amahoro tuyamirije ingwano nicyo cyiyumviro kiri mu ndirimbo abana 2016 baza kuririmba kuri uyu wa gatandatu. Baza guhurira ku kibuga cyitiriwe umuganwa Rudoviko kwa Gasore. Abo bana bava mu mihingo yose y'Ibujumbura bafadikanije n'ishyirahamwe ry'abaririmbyi Vabe Visage Artistique du Burundi ngo bifuza gutera akamo ababyeyi babo ko kurondera amahoro. Shadrack Sengiyumva, Aminata Ndizeye na Irihori Imbere Diane bari muri abo bana. Tubumvirize.
Twabatunga tugira ubugenegene turirimo indirimbo z'amahoro. Tuzo kugia abana benshi baryohegwe, turondera amahoro n'umutekano, turondera amahoro nyine mu Burundi, tusabe na leta idufashe mu kurondera amahoro.
We nawe ga amyata uvuga ngo ni biki?
Yema vuga ko tuzaba twagiye kuririmba indirimbo z'amahoro kuko n'abavyeyi bacu bazoba bahari, kandi urumva bizoba ari ibintu biryoheje cyane, biryoheye ijisho kuko tuzohakura inyigisho nyinshi.
Nawe Diane uvuga uti uyu munsi duhaga tugira iki izo birori byacu bisigura iki?
Uyu munsi tuba tugiye kwiyereka birori, tuba tugiye kugira ibirori byereke amahoro mu ndirimbo, mu genegene, reka ni byinshi. No gusaba leta ko yatworohereza agateka kacu kagaruke, ko agateka k'abana karatitutse ubu, tugasaba leta idufashe mu gukuraho ibiyayura umutwe, gufata abajyana abana mu ngeso mbi zose.
Nkuko twababwiye mu minsi ishize, amatora y'ababugurumestri hateganijwe mu Rwanda mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu. Mugenzi wacu Rusiyo Mukundwa yanyarukiye igitarama aratubwira uko byifashe.
Nyuma yuko tubona amwe mu mabaruwa yandikiwe Radio Ijwi rya Amerika atugezaho uko babona igikorwa cy'amatora y'abayobozi bibanze mu turere tumwe na tumwe, twanyarukiye aho havugwaga ibibazo. Umwe mu banditse yavuze ko nubwo abakandida babujijwe kwiyamamaza mu izina ry'ishyaka runaka, ntacyo bimaze kuko amashyaka akora utunama rwihishwa. Mu turere twashoboye kugeramo, abaturage baho benshi batubwiye ko hari utunama dukoreshwa rwihishwa n'abavuye mu mijyi. amashyaka ashyirwa mu majwi muri ako karere akaba ari nk'ishyaka MDR ngo yabinatanga amafaranga na FPR bavuka ko irahiza n'abantu kugira ngo bayiyoboke. Twegereye prefe wa prefecture ya Gitarama Nsengiyumva Fulgence tumubaza iby'utwo tunama twarwihishwa.
Iyo abantu bateranye bakavuga baturiya tumukeka mu ishyaka runaka, yaba yakoresheje iminsi mikuru, yaba ari mu kabari, yaba hari aho ahuriye n'abandi bantu, rubanda ishobora gukeka ko bari mu tunama tw'amashyaka. Ariko kuko ibyo ni byo sinabihakana, biravugwa ko hari amanama akorwa n'amashyaka, ariko twebwe iyo dukurikiranye nk'ubuyobozi dusanga ibyo ngibyo bidafatika ku buryo tutabibonera ibimenyetso.
Ayo ni amwe mu majwi yo mu myaka 20 ishize. Nawe kandi niba utari watugezaho ubutumwa bwawe haba mu majwi cyangwa se mu mashusho, turabutegereje ku ijwi rya Amerika. Wakoresha nimero yacu ya WhatsApp ni 1202444199931. Wakoresha kandi urubuga rwa Facebook Radio yacu. Ushobora no kutwoherereza ubutumwa bwa email kuri radio yacu @gmail.com. Ijwi rya Amerika ni radio yawe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mukanya turasoza igice cya mbere cy'ibiganiro byacu, ariko mureke Aloyse Bigirimana agaruke kutubwira muri make amakuru y'iki gitondo.
Rakoze Thomas. Umwigeme Malala Yousafzai ni umunyepakistani aheruka guhabwa agashimwe kitiriwe Nobel, ahamagarira leta ya Kenya guhagarika umugambi wayo kugara inkambi y'impunzi iri ahitwa Dadaade igwiriyemwo abanyesomaliya bahunze ubwicanyi bwa Al-Shabab. Uwo ivyo Malala yabishikirije jo ku munsi wa kabiri, aho yari yagendeye iyo kambi irimwo impunzi zirenga 300,000, ari nayo yo kambi ya mbere ku isi mu bunini. Leta ya Kenya yari yatangaje ko igiye kugara iyo kambi mu mpera z'uyu mwaka, mu kuvuga ko ibitero by'umurwi w'iterabwoba wa Al-Shabab bigabwa ku butaka bwa Kenya bitegurirwa muri iyo kambi. Malala n'umwigeme w'imyaka 19 nkuko twavuze yamuka muri Pakistani, akaba yatanguye kumenyekana inyuma y'aho abarwanyi b'abatalibani muri Pakistani bamurasiye mu mutwe hari mu mwaka w'2012, bamuhora kuvugira abana ngo baje mu mashuri. N'abakozi b'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu nikijejwe gutabara abari mu vyago OCHA bamyesha ko amafano gufungura nabi bigeramiye abanyagihugu bo muri leta ya Borno ni muri Nigeria. Ivyo leta yigaruriwe ne muhari w'iterabwoba wa Boko Haram, kandi abantu barugwa ku 275,000 baba mu makambi y'impunzi. Ugukena kwimvura gufatanije n'intambara ziterwa na Boko Haram byatumye ONU itangaza ko ibihugu vya Nigeria, Cameroon, Chad na Niger bisanzwe biri mu karere k'ikiyaga Chad bikeneye imfashanyo yihutirwa cyane cyane iy'ibifungurwa. Muri Iraq abantu bashika 11 barishwe, abandi 32 barakomereka ni nyuma ya ibombe yari itezwe mu modoka iturikiye hafi y'ahari hakoroniye abantu benshi ni mu micungararo y'umurwa mukuru Baghdad. Ibyo byabaye ejo kuwa kabiri mu gace kitwa Al Rashidiya kagwiriyemwo abayisilamu mu bwoko bw'abashiite. Naho mu ndwi iheze abandi barenga 300 bari barafuye bahitanywe na bombe nk'izo zitezwe mu muduga. Amakuru ku Bwongereza, abakuru b'ibihugu bigize umuryango umwe bwa Buraya basaba Theresa May ni wagiye kuba umushikiranganji wa mbere mushasha w'Ubwongereza, bamusaba kwihutisha ibyo kuva muri uwo muryango. Umukuru w'inama nshingamateka y'umuryango wa Buraya Martin Schulz asaba ko ibiganiro kuri icyo kibazo byotangura inyuma y'irici, kandi bikaba atanumwe yidogera uwundi.
Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeza. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.